Mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya 18 muri komena Joy Diane na Hazendongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze.
Babona karere ka Masisi na karere gatuwe n'ukarimo ibitwe itwaje intwaro nyinshi hari n'imitwe irenga 15 kugeza muri aya masaha kuvuga umutwe ubiri inyuma biragoye ariko mu gihe kiri gukurikirana no kubikora irabyitaho ntabwo yakwicara mu gihe abaturage babo bari kwicwa.
Uyu ni umuvugizi w'ihuriro ry'urwaruka rw'abanyekongo mu karere ka Masisi ni Mugiraneza Jackson avuga ko badatekanye kubera ibibazo by'umutekano muke muri ako karere. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko hanze hato mu bihafi ya maradiyo yanyu. Ako mbanze ndabwire mu make ko Maurice Kamto atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Cameroon natangaza ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ni mu gihe amajwi agiharugwa. Maurice Kamto mugambwe Cameroon Resistance Movement ariko nta biharuro yatanze bishigikira ivyo yavuze ejo ku munsi wa mbere yemeje ko abanyakameruni bamuhaye uburenganzira bwo guhuza igihugu. Abategetsi bajeje amatora bagabisha Kamto hamwe n'abandi bashikiriza ko batsinze ko bashobora kuba bariko bacakubira n'amategeko. Ibiharuro vya nyuma mu vyavuye muri ayo matora bitegekanije gutangazwa mu kiringo c'indwi zibiri. Perezida wa Cameroon Paul Biya yizigiye gutsinda iyindi manda y'imyaka indwi. Biya w'imyaka 85 yashitse ku butegetsi mu 1982 kandi n'umwe mu bakuru b'ibihugu bamaze imyaka myinshi ku butegetsi. Komite mpuzamakungu y'inkino za Olympique yahisemo igihugu cya Senegal kuzokwakira inkino z'urwaruka zo mwaka 2022 kibaye igihugu cya mbere ku mugabane wa Afrika gitowe gutunganya izo nkino. Perezida wa Senegal Macky Sall yari muri Argentine aho iryo tangazo ryasohowe ahari ko harabera inkino za Olympique zo muci zo mwaka 2018. Icegera cy'umuyobozi wa komite mpuzamakungu Olympique Ugir Erdener yasiguye ko Senegal yatowe kuko ubutunzi muri ico gihugu buriko buratera imbere ugeranije n'ibihugu vya Botswana, Nigeria na Tunisia vyariko biharanira gutunganya izo nkino. Murundi kazi Lydia Nsekera arongoye komite nshingwabikorwa y'umurwi y'uwo murwi amenyesha ko Afrika yose izofasha Perezida Macky Sall gutunganya izo nkino. Abaharanira agateka kazi na muntu muri Pologne barahuye n'abashinga amateka ejo kwa mbere i Varsovie ku murwa mukuru babasaba ko abakozi ba Ekleziya Katolika abari muri Ekleziya Katolika bagiriwe n'ivyaha vyo gufata ku nguvu abana bohanwa. Abari bitavye uyu mubonano n'abashingwamanza, abahinga mu gufasha abahohoterwa hamwe n'abashinga amateka baje baserukira abantu bavuga ko bahohotewe n'abakozi ba Katolika. Ku munsi w'Imana urwo runani rwarasohoye ikarata yerekana ibice vyo muri Pologne ivyo vyabereyemwo. Ikarata yerekana ivyagije hamwe n'abana 225 bari munsi y'imyaka 15 bahotewe biciye ku gitsina. Abarongozi ba Ekleziya Katolika muri Pologne bavuze ko bazotangaza raporo yerekana urugero ico kibazo kigeze ko mu mpera z'ukwezi kwa 11. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 55, 31 na 41, ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Ni cyanyu.
Bamwe mu bagore n'urwaruka rw'abanyekongo mu itahitwa ya Masisi baramagana ubwicanyi bwakorewe aba mu gace ka Rubaya ni nyuma yuko amabandi yitwaje ibigwanisho yisha abantu 14 abandi 17 barakomereka bikomeye. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu muri ako karere Claude Ganza Munyamagana.
Urubyiruko rwo muri territoire ya Masisi muri Kivu ya Majyaruguru rwashyize hanze inyandiko y'amagana ubwicanyi bwakorewe abaturage b'abasivili bo mu gace ka Rubaya. Ruvuga ko hishwe abantu 14 barimo abagore batatu n'umwana umwe w'imyaka 5 y'amavuko, abagera kuri 15 barakomereka bikomeye. Abatuye muri aka gace bavuga ko hakoreshejwe intwaro gakondo zirimo imipanga n'ibindi, hanifashishwa amasasu. Uru rubyiruko rusaba leta gukora iperereza ryihuse kugira ngo abagizi ba nabi bamenyekane. Uru rubyiruko runibutse ibindi bikorwa bya kinyamaswa bimaze iminsi bigaragara birimo gutwika amazu no kubaga inka z'abaturage mu bice bya Lukofu, Kaniro, Lukweti, Mweso, Nyamaboko, Ngungu n'ahandi. Ku murongo wa telefone tuvugana n'umuvugizi w'ihuriro ry'urubyiruko rw'Abanyekongo wo muri territoire ya Masisi mugira neza gatiyo ni Jackson, yatubwiye ko badatekanye kuko bugarijwe n'ibibazo byinshi.
Ndabona karere ka Masisi na karere gatuwe n'ukarimo imitwe itwaje intwaro nyinshi, harimo imitwe irenga 15. Kugeza muri aya masaha kuvuga umutwe ubiri inyuma biragoye, ariko mu gihe kiri gukurikiza metero zikoreha irabyitaho, ntabwo yakwicara mu gihe abaturage babo bari kwicwa. Urabona baje mu masaha ya saa mbiri z'umugoroba bafata minota 40-30, hafi isaha yose bagize abaturage, ni uko ingabo atari nyinshi cyane. Abenshi bari mu gace ka habaye umutekano mukeya, ariko turasaba leta kugira ngo nayo yongere ingufu muri Masisi kuko naho turababaye turahangayitse, kuko baje gutemagura amatungo inka bazitema mu birometero 10 no mu mujyi wa Rubaya, nyuma barangije gutema inka bakurikijeho metena abantu.
Uru rubyiruko rwibaza icyo ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bw'amahoro muri Congo MONUSCO zikora mu gihe abaturage b'inzirakarengane hirya no hino bakomeza kwicwa.
Mu bijyanye n'umutekano, ntabwo MONUSCO yaje kurebera gusa, ahubwo ni igihe n'ikikora kugira ngo abaturage babone umutekano, kuko niba bicaye muri Congo ntibadepansaho nta gikorwa kizima bakorera abaturage birababaje. Birasaba kugira ngo uwo mutungo barya bitwa ngo bari gushaka amahoro banabigaragaze. Imbaraga zose za leta n'izo MONUSCO ziri muri Grano bongere n'izindi no muri Masisi bagabanye barebe ko abantu bose ari kimwe. Turababaye cyane, impande zose Masisi za Ngungu hehe hari umutekano mukeya, bongere imbaraga cyane kugira ngo amahoro aboneke mu karere.
Si urubyiruko gusa rwikomeza ingabo za Loni zibungabunga amahoro muri Congo, ahubwo n'abagore bo muri iyi teritwari barijujutira MONUSCO bikomeye, bavuga ko nta gifata kirimo gufasha abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru muri rusange.
MONUSCO vous avez des choix, soit vous appuyez correctement la FRDC à la ligne de bataille.
Mwebwe MONUSCO mufite amahitamo abiri, mugomba gufasha uko bikwiye ingabo za FRDC ku rugamba. Ntidukeneye kongera kubona ibifaru n'ibibunda bya rutura hano mu mujyi, nimuzijyane mu nkengero mukingire abaturage ubwicanyi. Mu buryo bwo kuturinda, nimukoreshe kajugujugu zanyu muhige mayemaye n'inyeshyamba za ADF z'Abagande. Niba mutabikoze mutyo, igihe ni iki ngo muhambire utwanyu mutahe. Ihuriro ry'urubyiruko rwo muri teritwari ya Masisi rivuga ko leta isa nk'irengagije ko bazengurutswe n'imizwe y'inyeshyamba myinshi, rigasaba ko ubutegetsi bwatangiza iperereza ryihuse, abisha aba baturage bagafatwa bakagezwa imbere y'ubutabera. Muri rusange, intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu bice bya Beni, Lubero, Masisi n'ahandi byugarijwe n'umutekano muke, ababituriye bakanenga ingabo za Loni kuba zitarakoresha ububasha zifite mu guca intege imitwe y'abarwanyi ikomeza kujujubya abaturage. Ubwo yari mu nama y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye mu mpera z'ukwezi gushize, Perezida Joseph Kabila yasabye umuryango w'abibumbye gucyura ingabo zawo ziri muri Congo MONUSCO, kuko asanga mu myaka igera kuri 20 zihamaze ntacyo zagezeho gifatika, n'ubwo ku rundi ruhande hari abasanga zaratanze umusanzu mu guca intege imwe mu mitwe yitwaje intwaro. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Naho duha ikaze mugenzi wacu Diane Ndonse mu kiganiro c'abanyedini, hatangura tubwira abo bari kumwe hama baduge ku kiyago.
Umwigisha Toyi Aloyiz, umuhinga mu mibereho, imico n'imigenzo yo mu kibano c'abantu, turabaramukije.
Amahoro neza.
Umuvugishi wa Christophe Ndayiragije, arongoye ishyirahamwe Rukirisu Leaf for Christ, na mwebwe turabaramukije.
Turabaramukije, amahoro neza.
Turi kumwe kandi na Patiri Bukene Jeremy, arongoye urwego rutunganya ubutumwa bw'abakristu b'abarayike n'ubwibutsamana mu makaminuza y'i Bujumbura muri diyoseze nkuru ya Bujumbura. Na mwebwe turabaramukije.
Turabaramukije nanje.
Ego, twibutse abatwumviriza ko mwumviriza Ijwi rya Amerika, aho tuza kuvuga ku bijyanye n'igwirirana ry'abavugwabutumwa batagira amashirengero bakukira nk'uko dusanzwe tubimenyereye. Mbere hari n'abasanzwe batazwi mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu. Mwigisha Toyi Aloyiz, mwebwe musanzwe muri umuhinga mu mibereho yo mu kibano cy'abantu, ibyo mwebwe mubiha isiguriye?
Isiguro tubiha
ni ibintu bya kino gihe bisaba kwibira cyane gose bisaba no kuronderwa kitwa kavyitondera ariko hariho insiguro nkenge umuntu yobiha cyane cyane icyambere cyoco ningene ibintu bigenda birahinduka mu vyumviro vy'abantu nuko abantu ari ibintu ningene abantu bagenda barahanahana bahanana makuru amakuru agenda arakwiragirana mu bantu ugasanga rero byo tumenyereye mu minsi yaheraho aho umuntu yaronkera ukwemera kwiwe n'ivyo kwemera kwiwe igenda arahinduka kumbere kuziko cyanke muri ekleziya ugasanga rero hariho abandi bagenda barukundi kuntu ivyumviro bihanahana ugasanga aho bahora baronkera ko kwemera kwawe n'ivyo kwemera kwawe n'ivyo byabo baheze bakaronka n'ahandi n'izindi nzira na cyane cyane ubundi buhinga bwa none usanga umuntu ashobora kuronkera henshi ivyumviro atakironkera kwa patiro nyene gusa patiro mukuru wiwe mugabo n'ahandi ari kuri televiziyo arahandi ari hose ugasanga rero arashibeye kuronka abandi bantu ubundi buryo yindi nzira akuramo ivyumviro bigatuma nawe nyiragira gute ashobora guhindura ivyumviro vyiwe ni banashaka n'icyumviro cyo kurondera nge nawe nyene yogira gute iyo jambo yogigisha ibintu yobyigisha akona ko bishoboka kandi akabigira arosa mumviza rero abeza akabigira ikindi nacyo kandi nogira nti ndabona aba bitwa ko ari abantu bigisha ijambo ry'Imana ku rwego hejuru barahambaye cyane rwose barafise uruhara rudasanzwe kuko nibo ivyumviro babitegekanya bakabinsiguro bakabisigura bagaheza kandi bakabishyira mu bantu aha rero imyaka tugezemwo ntibikwiye gusa kubisigura no kwisigurira abandi ariko kandi hari ikindi kica kizamwo ni guheza kubigendera iyo rero batabigendeye cyane cyane urugwaruka aba bari kwaruka bato bato bagira bati none ko vya bindi bigisha batabigendeye canke bagendeye kundi kuntu biraheza no byindi kandi ugasanga kumbure biratumye wa munagize gute ha hantu yaronkira ivyumviro atumbereza iyo dini giwe agatigana ndonere dini giwanje cyoza ari sumbiriza ivyo sanswe muri rusaba cabiyonkora bagatangura gwabo imvo ni nyinshi bani nyinshi
ego reka twumvirize patiri Bukene Jeremy asanzwe atanga izo nyigisho mu makaminuza asanzwe aguriyemo urwaruka ati mwebwe ivyo mu bihisigura ibihe namwe nkabegere gurwaruka
ego murakoze cyane jewe cahumva yuko muri kaminuza urwaruka ruba ariko rwisununura mu vyumviro n'abantu rero bafise ingene babona ibintu batabishimye barabishikiriza canke nk'uko ubundi yabivuze bagahindura nagomba gusubira inyuma mugabo jewe guhindura amadini si vy'ubu kumburi ubu biranyaruka cyane kandi ni byinshi rwose ni kuri
uruvuduko
udasanzwe barahindura amadini araza ari menshi birafise rero insiguro kuko amadini yaje kuva kera cyane yagiye kuraba ingene yagiye ariyonkora none musi ingene avuka mugabo ari Burundi ari mu gisagara cy'u Bujumbura wumvise ko dufise amadini amajana atandatu cyangwa yuko dufise nagamba ngo turatunze mugabo cyangwa yuko atari ibintu bisanzwe na hantu hato cyane rwose amajana atandatu ni menshi rwose abahinga rero bagiye baravyiga barerekana yuko bwa mbere na mbere amadini ahinduka rwose ahantu hakunda kuba intambara kandi ukabona natwe nko muri Afrika intambara sinke icyo ni kimwe mu bindi ni ukuvuga yuko intambara n'abanyapolitiki basubira namwo ni abakiri bato cyangwa abantu bose baherezwa ibigwa abantu benshi baherezwa ibigwanisho bakagwana baje usanga rero intambara ziratwaye ibintu ziratwaye abantu bagasigara bakumva basigaye ari bonyine zaje usanga rero abantu bafise impingamiro yo kugira bifadikize abantu baserukira Imana kuko Imana mu mutima w'umuntu umwe mu mutwe w'umuntu Imana igira neza Imana ni nyembabazi abayiserukira rero birumvikana yuko bategerezwa kuba kumera nk'isase rivuye ku cuma basa n'Imana naho rimwe mwe yabivuze bidakunda kumera ku mwana w'umuntu biramushikira cya kabiri ni ubukene turimo nabwo ego kuko ugiye kureba amadini menshi genda nawe niyaza ko nawe ushaka kuyibona abenshi babemerera akazi baza basengera nk'akazi baza basengera nk'umwana bataronka ikibondo baronke bamenye mu ishuri bazoronke amahera yo kuriha inzu z'abandi baronke ibyo bafungura
kugira batanga indemeshanyo
ego mugabo rimwe rimwe harusanga
rimwe hari inyungu zabo abo baremesha baba bashaka gukura
ibyo oyo biza guhinduka bamaze kugerayo kuko kubyukuri hariho ibyo bemererwa bitabavuze kuko barabihurirana na bigahurirana na Imana ikisho cyangwa usanga umuntu ni umunyakuri avuga ibintu atumwe n'Imana mugabo atari bakabire birabeshuzwa bikurikira
ego reka duhe jambo uno ya yitwa ko yoba yaserukiye amwe muri ayo samasengera ariko aravuka ariko numuvugishwa abita aba prophète muri mu gifaransa Christophe ndayiragije mwebwe ivyo mwebwe mubivuga kwiki nkaba mwebwe mwatanguye ico gikorwa cyo kuvuga ijambo ry'Imana n'igiki cyabasunikiye kwiyongera ku bandi basanzwe bahari basanzwe bakora ivyo bikorwa
ndabashimiye cyane gose kuri ico kibazo mumbajije kuko nanjye nibaza ko nanjye nashobora kuronka icyo mvuga ko bivanye n'ukuntu naba nara kuze mu ishengero kandi nkabona ihinduka mu ishengero bihereye muri jewe naje bwanje no vuga ni ihinduka cyane cyane ry'uwo muvuduko ibintu biko biraza ihinduka gishengero ukuntu rikorera genda ubu muri mesi hari umuvuduko mwinshi cyane bose n'ivyo bari turiko kandi turiko turabona abo twita imiyabaga bagenda barazamura igikorwa kindi muri bo kandi bivanye n'ivyo Toyi Aloyize yavuze n'ivyo Padiri yavuze urashobora kubona yuko harimo ikintu kiko kirabikorera kuko kuri ivyo bintu gukuravye muravye nka uko umuntu agenda arahinduka bivanye n'ama source d'information canke ahakura ama
makuru
yiwe isi irateye imbere cyane gose hari ibyitwa WhatsApp hari ibyitwa Facebook hari ibyitwa nde ugasanga ari umuntu ariko arakurikira abo bantu kandi ugasanga yaraba yagereranya agashyiraho itandukaniro agasanga padiri wiwe cyangwa pastori wiwe hari ibintu atari kwaramuha bimuhagije akacabona ubundi nawe ibyo nyine ariko arumva hari ubundi muntu ari ahandi hantu yatanguye igikorwa ariko arabyigisha akacabona yuko ti wa wundi ari muri etaje ni mu Nyamerika sinzi ndibo mushikire acagenda kuri uwo muntu akemera kimuka aho yarari akaja kuri uwo muntu akamwumvirizaho nuko nawe nyene yamara kumva gucyo nyero ugasanga nabandi bari kubumviriza uwo muntu yimukiye ko bandi bari kubumviriza uwundi muntu nawe nyene kandi babonye uwundi muntu kandi aja akora ibintu by'ibitangaza ngo padiri yavuze ati barasengera abagwaye barasengera abatabyara abashaka akazi bigasanga birashoboka birakoreka akacabona uwundi muntu ariko akorera ahandi hantu kandi urumva ko
bisigura
bitandukanye byongeye ko arakora wa wundi yagiye ko agusanga wa muntu asubiye kwimuka canke abonye atamupasa ariko arabikora akacatanguza igikorwa nawe
akacatanga
rero biri muri benshi
mu baruka bisigura yuko mutaba mugikeneye cyane abo oye bari basanzwe aho amakuru mu by'Imana kuko asanzwe ari mushaka kuyatora n'ahandi
navyo mvuze ko ariko umugabo babandi babarongozi babo ama bakenewe cyane kigituma umwana w'umuntu yamarondera umuntu amuba hafi nk'umuvyeyi abumva atamu kubera ko babonye nko kuri izo ama informasiyo cyangwa amakuru akayakura ku bantu
bari
hirya cha ku mbuga ukatusanga rero yarondera umuntu ariko arakora nka wa wundi ari ngaha muri kino gihe
ari ku muvuduko nk'uwo yumva
bigatuma yimuka aja uhantu rero kajusanga ari nivyo bintu biriko biraba nishengera ubundi ho
nava
ukarero bigatuma havuka amadini menshi yego
yego
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Pati, ibyo we ntangaruka bishobora kugira none kubo basanzwe babwira ubwo butumwa kuri abo bantu basanzwe bafise inyigisho bakwihijya no hino
cyo mbona kuzo ari ingaruka z'izindi ngorane nshigikira yuko ukugirana kw'amadini ari ingaruka azivyo navuze ubwa mbere ubu rero umbajije uti none ko guhindura
nabyo ko bidafise ingaruka zindi zishobora kuvyara
ingaruka mbona mbi bwa mbere na mbere nuko abo bantu bumva bagwiza amadini bose ntibera kuko no bangiye kwese ko abantu bazana amadini mashasha baza kugira ku bwa mbere na mbere umuntu wese yigenga ashobora kuja mu idini iryo ari ryo ryose kenshi bakunda kuvuga yuko amadini manini manini ayatangwe kera za katolika poro protestante canke abamisirima atakwigenga kuri iyo abajene rero bumvise ko agiye ahantu bigenga bisanzura birabashimisha cyane mugabo
ni kuvuga ariko bakwiriye ngira ngo gufashwa bakaronka ubwisanzure muri amasengero basanzwe bari mu ngira
ubwisanzure buriyo mugenzi kuko twebwe jewe munekeje katolika no ambesha nuko ariyo ndi kumbure ubaza ngo niko ndayivugira ko ariyo ndimo nta muntu numwe tujya tubaza tubuza gusohoka aragenda kandi yashatse kugaruka aragaruka yagarutse turamuha inyigisho kugira ngo zisubire ahubwo dusubire zimukomeze atsimbatare mugabo ibyo byose ni mu bwigenge nta muntu umwe mugabo uri mu muryango bavuze bati twitegurira amasakramentu n'uko uvuga ngo mbo Ngojewe ngojenzo bigiru kunda yuonye. Oya, bada guteguru. Umujango nuko, no muhira umovzei alafisi ingeni na lirabana. Kama shengiru nanyana tegezo kukulikirana, nuku fashumunu. Uko njene umujango bigenda, nuko wakorela kumitima, umujango na wakorela mubujo bginshi.
Arusha tukujia utangu gugutunga ukuwenye na shakuru humide genza yaka kongera gataha. Mwere kerezi ya mkama.
Tuwe so, tulabarungika hubgo. Tulabarungika. Yabo dukundi. Bose kuva muri politike, mumashuri. Anuwasi. Uraze kugendu gasanga umukirisu. Ahagaze mwizina jimana. Likara shinginahe. Yangi giturile. Yangi kurenga nyabandi. Yangi kubesha. Wenu wa munu nato vugizamo narimwa wali karakoru butunga. Kwa mwono duhakarareko.
Ego umigisha toye Aloizi ya liyavuti yuko... yari yavuze ko ibyo bigisha byo bavyitsa yuko bigiye mu ngiro ariko Patrick nawe yanavuze ati ibyo bintu birafise ingaruka birafise inkomoko yavyo ku bukene n'izindi ingaruka yavuze mwebwe yavuga
ibyo avuga nivyo ndabishyikiye mugabo nagira ndasico cy'imbere nongera ko na jewe
yego
byo gwirira kumuvutugo budasanzwe byo madini bituma imico imigenzo n'amateka abantu bakiye ko bihungabana banashaka n'umutekano cyangwa umutekano ku mutima abanyere kandi ugahungabana urayuko
urahungabana cyangwa urakomera
urahungabana n'ukomera kora yuko amadini arafise ntuzeno ganti uruharu dasanzwe kuko ivyo abantu yucubakira ko twita amateka twaye ngiyonge nderwako twita imigenzo n'imifato biba bagira bati bimurikirwa n'inyigisho byo kwa abantu bagati inyigisho rero ikomoka isitso itito rishika kure cyane gose bahita imana yo rero abavuga iyo mana abe babaye benshi cyane gose kumurengera ugasanga kandi n'amadini bavugiramo abaye menshi ucuba yuko ayo mateka bagati iyo myifato iyo migenzo iheza igatirigana ko bitera nuga nti ibazo byinshi bazo byinshi umitima y'abantu no ninuze irahungabana n'umutekano wa mitima yawo kuko baheze baganone ukuri kuri he kuri hariya bikaba byinshi cyane gose hanyuma kandi hari n'igihe usanga muzaba bwa minsi yose ingena ntabayeho ugasanga kumbure aya madini hashitse igihe asubira namwe nayo nyene kandi maze gusubira namwe rero araheze agatuma nuga nti atera ibazo bidasanzwe mitima y'abantu icyo ni cyambe hari kindi kandi mutatokibagira gihamaye cyane gose nuko aho bakorera usanga bakora ahantu hamwe mu kibano cy'abantu mu bantu abantu rero ugasanga hariho abemera aba nabandi atanakimwe babemera babakeneye nogira nti akanya ko kuruha kubaho kwimira ibindi bindi mwabo ugasanga ayo madini menshi ariko bakwegera cyanke ariko avuze urwamo rwinshi ugasanga ariho ariko aravogera n'ubwa buzima bw'abantu rero mu buzima bwa misi yose
chaka batwara umwanya wo gukora utundi dukogwa
eh akatwara umwanya wo gukora utundi dukogwa anashaka kuko ari baza kumukunza bakadodura baje kwigishiki baje kwigishiki cyangwa bakavuza urwamurenge cyangwa urabona urani izo
niko biri ga Christophe
basino vuga neza na neza ko ari kubiri mugabo gusaba hari bonekezamwo utunenge ugikintu cyose kibamwo akenshi kibamwo utunenge nkubwo nk'iryo kangura ariko riraza ku muvuduko mwinshi wo ngamu Burundi urabona ko harabikinga mu kiza
emwe mu byiti kanguro
ikanguro
kuko kimwe bwiza
yego kuko urabona ko ico kintu kiza kikanguka tutari tumenyereye mu ba jeune twari tubimenyereye mu bantu babatama bakuze urumva yuko ni ikintu nokwita ikanguro mu ba jeune haraboneka mu tunenge bitavanye nuko barongozi bavye ari bo bafite amakosa ariko bishobora kuvana nuko bo bajeune bo nyene bafite amakosa burya muravye nk'ivyigwa vya psychologie umuntu ashobora kwitegera ro comportement de l'âme canke inyifato y'umusha ukuntu meze burya mu jeune akiri mu myaka y'ubuyabayaga canke ico no kwita ni adolescence musanga akantu kano mwa kenshi kari muri we chaka jewe na jewe no bikora urumva naho rero nabo barongozi usanga bariko baratakaza ikiganza cyo kubarongora abo bajeune naho rero gani leta izana gukurikirana ivyo bikorwa biriko biraba ariko mugabo rero uko bihagaze yuko ngo batere umuhagararo mu gihugu oya
arongereza gutera umutekano muke nkuko toya Louise kayivuga muhinga
murongera ko mitima y'abantu ko bacaga ibyimbiro byinshi barahungabana uko barasubira bona ibintu
no kubabuza ico bakora cyane kubera umwese uno musaje gutanga ubwo butumwa ejo hagacuwundi ejo hagasaba gacuwundi n'ivyo ari karavuga
rebe ikinga mukiza ariko abukuri bo barakomeza ahubwo umutekano kandi bagakomeza n'amahoro mu mitima y'abantu urumva umuntu ntiyo cafatira kwingwa ikanguro ngo niribi ariko ikanguro ya marigizi kwa biko
pati mjiti kanguro na huko alikarabifuga uwari murabo wakili bata
ya ni wateko we acha tuko vuga yo kangura ashaka guhindura mu kirundi rya jambo avuga ngo heveye mugabo twebwe ivyo oyi nta biriho twebwe inyigisho ni ndera mutima inyigisho zikomeza kuko tugese kuvuga ngo ivyo tugira uno munsi cyo twagirejo
mugabo ikanguro niko ikanguro burya ni gikikiri kigerekana umwe bari kavuga ibitari byo
sino za kuvuze yavuze mugabo cyo ndibaza ko ikanguro ko ashaka kuvuga karuko guhaguruka no guhagurutsa abantu ibyo nibaza sinzi ko byashatse kuvuga
uwo muvuduko ahubwo ngira ngo uko haba
reka rero ngaruke gato ko je kibazo ukore mu mwaka imbajije ngira ngo sino nagitegere na neza ingaruka zijanye n'ego n'ibi bintu
ugukinga ingaruka mbizi shaka kuva kuri ivyo
yazivuze mushinga nahe aloyise ingaruka ntizibura ubwa mbere na mbere nuko tuca tuba muri bya bintu nkuko bivuze abantu baguma bahindura kuko twavuze amakuru ni menshi cyane ibintu bihinduka n'ingoga n'ingoga abantu bagashaka guhinduka no musa senza aha ejo tuzagusenga hano umuntu we nuwo rero ntushano kumwizigira n'ivyo muhaye ntuzikabizigama ikindi cya kabiri nuko baranahindwa kubera ntareme bahahamiye cya bindi twavuga barondera binyaruka byoroshe ubuzima buryoshe niki turi mu bihugu cyangwa karere katabitanga bakavyemererwa mu madini bakaguma bazo barakurikira ibyo oh ugasanga n'abantu rero baguma bakurikirana ibintu byo hejuru kuko ibintu by'Imana idini mu bisanzwe icambere idini ritanga sisi uso gutanga abana so kwigisha so guha injya abantu ibyo urashaka kubigisha abantu bo nyine bakaze bakirimira bahagirane ego nivyo aboro abantu bamugaye abantu barwaye n'abantu b'ukwitwarariko mugabo abantu bakomeye nibigishwe imana ugambira iteka ryabo cyo kwabana b'imana imana yabaremye ko baremwe bari kwisi kandi bazosubira kubana n'imana ubuzima budashira hama ngaha kwisi bahitware nk'abantu kandi mu byo bakora berekane ko ari abana b'imana ari abantu rero no munsi isi ari isi bashaka kugira ijuru nitagena neza kwisi bizabikwiye bagafatira ku bintu biboneka idi ntijyateza kwerekana ibintu nk'ivyo oye urumva ugiye kuri abajene buno munsi upfa kugura gitari kimeze neza kivuga neza ugacubura n'ingoma ugaca uronka nahantu ugashaka kwishitinge ucuvuza uzubona bariko baraza urabona abantu ucubona ko abantu bari inderembe abantu be nabo rero neza ukabakaza mu mabanga y'igihugu canke mu no mu muryango uzosanga ari abantu bareremba hejuru ni babandi bahindura umugore nkuko bahindura kote cyangwa ishati
noneho kugwa iki kugira ngo habe gukinga
Christophe yavuze neza yagize ati hari abajeje gutunganya no gutekanya ubuzima bw'abantu baheza bagatanga intumbero y'igikorwa icyo ari cyo cyose nicyo gikorwa cyo kwigisha ijambo ry'Imana cyangwa niyo ngendo yo gutanguza amadini mashasha rero abajeje gutunganya gutekanya ubuzima bw'abantu nibohereza bagatanga intumero itomoye kugira ngo ibikorwa baronke ingene bakurikirana ntihagire uvogera ubundi cyane ntihagire ingaruka mbi biheza ngo bigaruke icyo ni cya mbere ikindi cya kabiri ni uko igihugu kibana yacyigisha nugira nti imico n'imigenzo cyangwa ntubakira ko bikomeye cyane rwose nibaheze ngo barereme batabatora nkuko Patiri yivuze
Patiri Bukene Jeremy murongoye urwego rutunganya ubutumwa bw'abakristo babarayike n'ubwibutsamana mu makaminuza y'Ibujumbura muri Diyoseze Nkuru ya Bujumbura turabakengurukiye ko mwitavye ubutumire
njye ndabakengurukiye cyane
yego umugisha Toyi Aloyse musaze muri no muhinga mu mibereho imico n'imigenzo yo mu kibano cy'abantu namwe mbwe turabakengurukiye n'umuvugishwa Christophe Ndayiragije arongo ishyirahamwe Rukirisu Live for Christ namwe mbwe turabakengurukiye ku bitabyo butumire
ndabakengurukiye cyane ndashimira ko mwanantumiye
twibutse abatwumviriza ko mwari ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko turavuga ku bijyanye n'igwirirana ry'abavugwa butumwa batagira amashengero bakukira hakaba n'abatazwi mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu Diane Ndonse na ndakiremesheje ndabakengurukiye
Eka natwebwe Diane Ndonse tukengurukire kuri ico kiganiro wadutunganirije hamwe n'abatumire mwari muri kumwe twongere dushimire kandi abari ko ratwumviza baherereye mu mihingo ine yisi namwe bwe mwakenuye nshuti bakunze ibijuru rya Amerika wundi yakoze ni Facile Gebehu yegeranije ano majwi na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma nanje Diane nahaze natunganije ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi nongera ndakibashikiriza ndabahe isango yejo nkaho twatanguriye muranibwe mu banyi no mu vyanyu sa 10 muze kuba hafi. hafi ya maradio yanyu kugira ngo mushobore gukurikira muri isanga saa 12 amakuru azoba agezweho mu karere saa moya n'iminota 30 naho azoba ari amakuru avugwa ku isi ako na cane cane muri Afrika mugire umunsi mwiza mubanye no muvyanyu.